igisoda cy'u Rwanda cyaragavye igitero ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi kiri ku mutumba tw'inyoni zone Marura komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Icyo gitero kije gikurikira ibindi bitero byinshi by'agasomborotso by'ico gihugu nyene, kandi leta y'u Burundi yamye vyiyamiriza igataka igasaba inzego zo mu karere na mpuzamakungu cyangwa amashyira mu hamwe mpuzamakungu kuvyiyamiriza. Twobibutsa ibi bikurikira: kwa mbere Nyakanga umwaka w'2015 ibicishije makete nimero 204 ubusa rimwe agakwego 1220 agakwego re agakwego 2015 hamwe na nimero 204 ubusa rimwe agakwego 1221 re agakwego 2015 leta y'u Burundi yarituye umukuru w'urwego mpuza bushikiranganje go mu karere k'ibiyaga binini CIRGL hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere k'ibiyaga binini yibutsa ko igihugu cy'u Rwanda cyarenze amasezerano ajyanye n'iby'umutekano, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini, hamwe n'amasezerano abuza kudatera intambara mu kindi gihugu, hamwe no gutabarana. Inyuma y'igitero cy'u Rwanda ku Burundi cyo kuwa 10 mukakara umwaka w'2019 ikabarore byongeye ko n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bari bahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'u Burundi yarongeye kwitura ubunyamabanga bw'akarere k'ibiyaga binini ngo busabe rwego ruhurikiyemo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bwo kugenzura ingene umutekano wifashe mu karere, rugira amatohoza ku vyerekeye imigwi y'abagwanyi yashizweho aho yateguriwe abayiha imyimenyerezo n'imfashanyo mu vya gisirikare kugira ngo ubwo rwego rushikirize icegeranyo inzego zibijejwe. Icegeranyo c'ubwo rwego carerekanye neza ko ibirega igihugu c'u Rwanda rwavuga ku Burundi bitari bifise ishingiro. Ariko rero u Rwanda ntigwigeze gwemera ko amatohoza nyayo aba muri ico gihugu kugira hasuzumwe ukuri ku vyerekeye imyimenyerezo ya gisirikare no gutanga ibigwanisho ku migwi y'ugwaruka rw'abarundi bafatiwe amaboko imugongo mu ikambi y'impunzi y'Imahama barubuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro. Leta y'u Burundi yarongeye kandi kwitwarira u Rwanda mu nzego z'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, mu nzego z'ubumwe bwa Afrika hamwe n'izishyirahamwe mpuzamakungu kungu ONU kugira biyamirize ibitero agasomboro cy'u Rwanda rugirira u Burundi, hamwe no kudakurikiza amasezerano y'umutekano, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini n'amasezerano y'ukumbatira amahoro no gutabarana hamwe n'ayandi masezerano mpuzamakungu agenga umubano mwiza w'ibihugu. Ibyo birego byose u Burundi bwashikirije nta nyishu yigeze itangwa. None u Burundi busubiriye kandi gutegwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu ijoro ryo ku wa 16 rishirwa 17 mu mwaka w'2019 muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, hakaba hononekaye ibitari bike n'abantu barasiga ubuzima. Leta y'u Burundi irahojeje imiryango yabuze yongera ishimira inzego z'umutekano kukuntu zigije inyuma ico gitero kigasubira iyo caje kizanana. Leta y'u Burundi irakeje inzego zijeje gucungera umutekano izemerera ko izokora ibishoboka byose kugira ngo izironse ibikoresho bikenewe kugira zishobore gukingira neza ubwigenge hamwe n'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi. Leta y'u Burundi irababazwa kandi nuko inzego z'amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu ataco zafashije cyangwa ngo zikore kugira ngo iyo nyifato y'u Rwanda ihagarare. Leta y'u Burundi iboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira: u Burundi busubiye kwiyemeza kuzokwama bwubahiriza amasezerano y'umutekano, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini n'amasezerano yayo yo kubumbatira amahoro hamwe no gutabarana mbere n'ayandi masezerano mpuzamakungu agenga umubano mwiza mu bihugu. U Burundi buriyamirije cyane ako gasomborotso gakogwa n'u Rwanda mu Burundi. U Burundi ntibuzokwigera bwihanganira ako gasomborotso, ariko kandi ntibuzokwihanganira ibitero nk'ibyo mbere n'inkingo zikwiye zizofatwa. U Burundi bwongeye gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afrika, akarere k'ibiyaga binini n'aka Afrika y'ubuseruko kugira uruhara rufadika mu gufasha iyubahirizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu y'akarere, na cyane cyane mu ngingo zayo zijanye n'iby'umutungane, amahoro, ukwivuna abansi hamwe n'umutekano. U Burundi burasavye amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayakarere kuva mu gacerere kugira ngo yiyamirize yongere ahagarika ivyo bitero vy'u Rwanda ku Burundi. Leta y'u Burundi irakebuye amakungu ko atagikozwe ako gasomborotso gashobora gutosekaza amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ifashe kano kajyo ngo igabishe igihugu cy'u Rwanda kuri ivyo bitero bitandukanye vyisubiriza kandi igafata makungu nk'ivyabona. Mu gihe ivyo bitero bitohagarara, leta y'u Burundi izokoresha uburenganzira ifise bwo kwivuna umwansi iyo butewe gushika atuzwe. Leta y'u Burundi yongeye gushimira ibihugu bigenzi kukungene bidahengeshanya kwishigikira mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, iterambere no kuzamura ubutunzi. Mu kurangiza, leta y'u Burundi isaba Abarundi kugumya umutima no gufatana munda mu kugwanya ako gasomborotso gakogwa n'igihugu cy'u Rwanda. Leta yongeye gusaba Abarundi kwiyubara umwansi w'igihugu, ntibatege ubwoba n'ibyo, ahubwo babandanye ibikorwa byo kwiteza imbere mu kugwanya urudandazwa rwo mu kinywabi kuko rushobora gucira inzira umwansi w'igihugu.